или Мизводи Америка. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mugihe mu Burundi himirije kuba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu referendum ku kwemeza canke guhakana inyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro, abanyepolitike n'abigenga ntibabona kumwe ivyerekeye igihe cyo kuyamamaza yamamariza iyo referendum. Hariho abidoga mu kuvuga kw'ico kiringo giha bamwe umwanya ukwiriye ukuyamamaza, mu gihe abandi bavuga kw'ico gihe kitabaronsa umwanya uhagije. No mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki bavuga ko bafise intererano botanga ku vyerekeye ikiringo cyo kuyamamaza. Muri yo harimwo ishyirahamwe Action des Jeunes Universitaires du Burundi pour le Leadership et le Patriotisme, mumfunyapfunyo AJUB LP. Twatumiye Albin Juvenal Habyarimana ayoboye iryo shyirahamwe, akongera akaba ariserukira imbere y'amategeko. Atangaza ko muri iryo shyirahamwe bafite intererano batanga ku kugena icyo kiringo cyo kuyamamaza gikwiye gutunganywa. Bagerageza no guha impanuro abanyepolitike ku kugene baba bakwiriye kwigenza muri icyo kiringo, baganahanura n'ugwaruka ku kugene rukwiye kwitwara muri icyo gihe. Twatumiye kandi Prosper Ntagwamiye, umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni. Ni mu kiganiro rero muri Isanga tutarambiranye. Batumire ndabaramukije. Ntangurire kuri Prosper Ntagwamiye. Mwishyirahamwe seni igikorwa cyo gutegura iyo referendum mbona kigeze mu gihe hasigaye iminsi mike?
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Igikorwa cyo kwitegurira iyo referendum kiriko kigenda neza. Turiko turavugana zerutse kumanika intonde z'abiyandikishije. Izo ntonde zaragarutse zirahebuze mu buratiko twakusa tutenge kuba twarabonetsemo. Icyo gikorwa cyo gukosora nticyahera ubusa kugira amakarata y'itora kimwe bita carte d'électeur. Hanyuma nibaza ko ibikorwa ari byose bibandanya bindi kugira ngo bitange igitariki cy'umwaka.
Muravuze utwo tunenge twabayemwo, sigura utwari two
utunenge tubane nka kugira ushobora gusanga umuntu izina ryawe bajyanditse nabi cyangwa bamusibye. Ibyo kenshi dukunda gukora mu ndeza bitwa.
Ego tuze kuri Albin Juvenal Habyarimana ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu AJUB LP. Muravuga ko mufise intererano mutanga ni iyihe?
Ego murakoze cyane. Ubwa mbere mbanje kubaramutsa, ndamutse nari kubarumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ryacu AJUB, uvuga nti nk'uko naryo nyene ribisigura, dukorera mu gisata cy'uburongozi bwiza no kuraba uburyo gukunda igihugu. Rero twebwe turaraba aho uyu munsi iyo ntegura igeze, aho ibikorwa bigeze. Rero twebwe tukavuga tuti intambwe iracyahari, na cyane cyane haba abo mu mugwi seni, haba abo muri leta cyangwa ndetse haba n'abanyamigambwe cyangwa abanyapolitiki bigenga.
Ikihe mubona mubona cyokogwa muravuze ko iki gihe mubona umenga ni gito
nuko umushinga ntahe nta rwamiye bishikirije no vuga nti ubuye ibikenewe ni byarije gushikiriza yuko bariko barakora hanyuma hanyuma tugaheza tukazorindira igikorwa nyezina turazi yuko aha ibyo nibyarangira bagatanga amakarata y'itora barabimenyesheje yuko mu itangazo ko imyiyamamazo kuza kwigisha abanyagihugu gusigurira abanyagihugu bamwe biyamamaza bavuga basigura igituma abanywanyi babo batora yego abandi biyamamaza bavuga bati abanywanyi bacu batore oya. Ni ukuvuga rero inyuma yo gutangwa kw'ayo makarata mu ntaho y'ukwezi kwa gatanu nk'uko abishyize itariki imwe icyo kiringo kizoheza rero gitangura. Ni ukuvuga rero ni seni imeza igashyikiriza ibyo bikorwa byayo ikerekana aho ibigejeje igaheza bakabona yuko by'ukuri icyo gikorwa cyo kujya kumenyesha abanyagihugu cyageze haba ku banyapolitike mu banyamigambi cyangwa ku bigenga.
Prosper ntagwamiye abanyepolitike bazagerageza kwiyamamaza bashigikiye ku vyerekeye iyo hinyanyugwa ryo bwizo nshingiro kuri iyo referendum kingana gute
ubu turiko turavugana abamaze kwiyandikisha bagera ku 29 mugandi turafata akanya ngo tusosore turabe yuko abiyandikishije bose tubafite ngo bari kubona abandi babwira ko
ikiringo
hamwe nabigenga
ego ikiri ngo bazaba bafise kugira ngo biyamamaze kingana gute
iminsi
14 mwitwerere mubona iyo minsi 14 irakwiye
nico kiringo kiteganijwe n'itegeko rigenga amatora
ego tugaruke kuri Albin Juvenal Byarimana kuvyerekeye abakiri bato muri ico gikorwa cyo cha referendum mbona ruruhero habogira
kabye sinabumvise neza
nariko ndavuga ku vyerekeye abakiri bato nko muri iyo shira hamwe ryanyu ni uruhe ruhara mubona bogira kubizanye n'ico gikorwa cyo kwitegurira referendum ku vyerekeye kugena abanyepolitike n'abiyamamaza bo byifatamo
ego twebwe na cyane cyane nk'uko muvuze iby'uruhara uruhara rwa mbere murumva yuko bwa mbere nuko hategerezwa kuboneka ubucuti buri hagati y'abanyamigambwe n'abanyagihugu babatora ubucuti buri hagati y'utora n'utongo twebwe rero twavuga tuti abo bakiri bato cyane n'abandi banyagihugu muri bose nuko bwa mbere hoho bose barafise uruhara ntange ibyo tukavuga tuti twebwe nk'abakiri batoyi icyo duteza dushobora kubahanura uruhara rwabo ubwa mbere hoho abo bakiri bato baracakeneye icyo baravuga bati ibyo twebwe ni twebwe harindiriye ibyo baraza kwiyamamaza batwigishe eka mbere wanashima naho tutovuga aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyo shingiro gusa turavuga n'amatora yo mu 2020 kuko nayo nyine arabarindiriye naho rero baheza abo bakiri bato uruhara rwabo bakaraba neza ko abo bantu bari kwiyamamaza bumve yuko bategereza kugira ibyo babasaba ibyo nabyo babasaba n'ibindi ni uko bategereza kubasaba kubereka imigambi iyo mitaka nayo ni uko iri mu maprogramme bereka ugwaruka bereka abanyagihugu bati ngiki programme rero turi mu byo gukina ni uko atari yagindi twanga tubona iri kuri twa tunze cyangwa twa dupapuro duto duto iteza kuba programme iteguye neza yereka umunyagihugu wese mu muce umwe w'igihugu ingene umunyagihugu wese iyo programme izoza imuha kunguko imuha kwihuza rero twe tuvuga tuti abo bakiri batoyi barafise uruhara ubwa mbere yuko bategerezwa gusaba abo bantu baza kwiyamamaza bakabasaba ko babirika imigambi nyezina imigambi izo bagirira akamaro dusaba abakiri bato benshi bariko baraheza amashuri n'abahejeje kera n'abandi baguma biga nuko rero tuvuga tuti abo uhara kwa mbere bagira nuko bategereza gusaba abantu bazapitoza imigambi hanyuma uhara kwa kabiri nuko ugambere bategereza kugitwara moneza nuko kugitwara moneza nuko ugambere bategerezwa kubahirizanya mu butandukane bwabo.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Thierry. Thierry, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Yego, watubwira ahuri n'irindi zina?
Ni Bujumbura mu Burundi fide.
Yego, ufite ikibazo canke icyumviro?
Ni ikibazo kirimo n'icyumviro, ariko manje mundamukiriza abatumire.
Barakumva?
Yego, nagomba ubwa mbere mere kuri uyu muvugizi wa Teni. Nagomba mbere kumubaza ikibazo bwa mbere yatubwiye ko ikiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo ashobore kwigisha kuri tora cyangwa kuri hakana ari ikiringo cy'indwi zibiri menga nihenze niko yatubari.
Yego, n'iminsi 14.
Yego, nagomba ndamubaze rero ni ko hari aho baba barigeze babona umuntu yoba yaratangiye kwiyamamaza hataragera, hanyuma ndamubaze hamwe bibaye akarenga kuri ino ngingo yuko bashobora kwiyamamaza mu gihe kitarenze indwi zibiri, barafise ibihano bashobora guca batanga. Ama yavuze utuntu tw'utunenge ngo barasohoye amaliste kugira ngo bashobore gukosora nimba hari utunenge twabaye. Nagomba mumumbarize gato, hari ahantu yavuze ngo utunenge tumwe tuzokosorwa, ariko jewe ku bwanje akanenge ka mbere nabonye nuko hari amakarata karangamuntu yagiye aratangwa, abona izi karangamuntu zitangwa ku bwinshi umuntu umwe agashobora kunaronka zitatu zine. Nibabona yuko icyo gishobora kuba cyarabaye ingorane ku buryo gishobora gushika ukazasanga umuntu aratoye kamika rimwe kabiri gatatu canke gatatu, hanyuma uyu muntu yaje aserukira urwaruka yatubariye ko ikintu cya mbere basaba abanyepolitike baje kwiyamamaza ari ukubanza kumenya imigambi bafitiye urwaruka. Nagomba ndamubaze muri kino gihe tuyimirije gutora ibyiza singira kibereye ari ukubanza guhera kuri iyo migambi. Hanyuma ikindi cya kabiri, mu byo bigisha urwaruka rwose rw'imigambi itandukanye, ama nimba bagwigisha hari ikintu babona koko caba kimaze guhinduka, nimba rino shyirahamwe rimaze igihe riko hari ikintu babona bamaze gushikako. Hanyuma nagomba mbere aheze ntera cya mugwaruka, iyo kenshi ibiremwe n'ibi bifite bya politiki byo kugomba kwiyamamaza urwaruka twebwe nicyo dukoresha, ni twebwe bahera kugira badukoreshe kugira ngo tugende dukorere ku nyungu zabo, ariko mu nyuma ntihagire icyo badufashe uko yabivuze n'umuntu babanje babaze koko icyo bagamije. Hanyuma nagomba nkigire ko saba uyu muvugizi wa Seni yatubwiye ko habaye ibintu by'amatora bubu bakoresha ubuhinga nako kenshi akunze kutwishyura, ariko nagomba ndamubwire ni iyo umugwi w'igihugu utunganya amatora utunganije ibintu neza ibiteka ku gihugu ndetse guhera kuri bo nyine bo baba babitunganije, ariko nako iyo bibaye nabi nibo babituka ubwa mbere. Nuko murakoze.
Murakoze, mutangure mu mwishyure Prosper.
Murakoze, yabaje ibibazo byinshi abivangatiranya, ndagerageza kuzandishura ku zona fashe nabo icyo nasigaranyuka. Yabajije yuko bari abantu baragize imyamamazo ataragera, na nyamubwire yuko ikiringo cy'imyamamazo kitaragera, aho igikorwa cyakozwe mbere yaho cyari igikorwa cyo gusigura integuro y'ibwirizwa nshingiro nshaje. Icyo gikorwa nacyo cyakozwe n'inzego za Leta. Ubu naho igikorwa cyimirije ni icyo kwiyamamaza nyezina. Ubu naho icyo gikorwa kizaba cyugururiwe abanyamigambwe kanabigenga bo babyifuza, kira noneho abifuza kuzoja muri iyo myiyamamazo baza baraje kuyandikisha muri Seni ikiri cyabo kiza kwizuza. Ikindi kibazo nacyo yabajije abajije ibibazo bijyanye n'amakaranga muntu, ahubwo nyine yari kuba yabivuze muri iyi minsi twari twamanitse intonde, wari umwanya mwiza wo kuvuga nk'umuntu waba bazi yakoresheje karanga muntu zibiri cyangwa agakoresha amazina atari yo. Mugabo icyo kibazo aya mahinga abiri iyi minsi twari twamanitse intonde rinzera izo mbona natazo kumvise yari kuba yazivuze muri icyo gihe izo nyishungira ngo kumbure ubuntu abandamo.
Yego, nawe Albin Juvenal, kuri ibibazo Thierry yabarije kubikwerekeye n'iryo shirahamwe ryanyu.
Yego, ntangure intengo kuri Thierry yabagije dewe yanyerekeje ku bibazo bishika kuri bitatu. Aho bwa mbere yabajije ati mbega none burya muri iki gihe cy'ibwirizwa shingiro ni nta by'ukuri abanyamigambwe bohera ku migambi, nagira ngo ndamwishure ndamubwira ko ni itegeko kuko baba abigisha ko ibyiriza singiro ryotogwa ego nuko bategerezwa gusigura ubudasa buri hagati y'ibyiriza singiro ryahahora bagasigurira babandi bagiye kwiyamamaza ho gusaba amajwi hanyuma bakabereka imigabo n'imigambi iri muri iryo byiriza singiro rishaje. Nicyo gituma rero tuvuga tuti n'abandi bose bajya kwigisha oya bagenda basigura bati iyi ni oya, dutora oya kubera yuko ibyiriza singiro hariho byinshi ribuzemo byotuma tugumana ibyiriza singiro ryahaho. Ni ukuvuga rero ko byose bica mu migambi mu kwerekana ikirusha ikindi uburemere, ikirusha ikindi ubwiza. Hanyuma mu kibazo cya kabiri yabagize bati mbega mwebwe mukurikirana mwishyiramo ijyanye mukurikirana urwaruka rwo mu migambwe yose. Yego cyane, twebwe dukurikirana urwaruka rwo mu migambwe yose kandi kanatsinda. Twebwe ntidukurikirana urwaruka rwo mu migambwe gusa, oya. Twebwe icyo tuzi ni uko abakiri bato hariho abari mu migambwe, hariho n'abatari mu migambwe. Abo rero bose nibo tugerageza gushikira kugira ngo dushobore kuba umuco, dushobore by'ukuri kubereka ingene imyifato yabo muri biringo eka ndetse no mu bihe biba bisanzwe. Yabagize kandi ati mbega intambwe mumaze gutera ni iyihe yotuma muhanura urwaruka? Twebwe turamaze gutera intambwe kuko ni uko urwaruka tubonana, urwaruka dukorana, urwaruka duhura nabwo ni uko tugerageza kubabwira. Kuba bakiri bato ni ikintu kimwe mu cyo ushobora kubaha inguvu mu kwiyumvira akazoza, ariko kandi ni ishobora kubabera intambamyi bibereke yuko hari icyo babuze cyangwa hari icyo badashoboye. Ni uko bwa mbere twebwe tuvuga tuti twebwe turi intambwe tubaze gutera ni uko tuza turabonana n'urwaruka, kandi ni ishyirahamwe ryacu turi kumwe n'abakiri bato batandukanye. Rero twe tukavuga tuti mu gihe abo bakiri bato bashobora guhinduka turumva yuko nabo baheza bakamba ibyamwa bagaheza baka mu mitano akaba bakarorera.
Tufise kandi kuri telefone Elize, utubwire irindi zina naho uri.
Ego ningenda kuri yo.
Uri he?
Uno mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ego ufise icyumviro cya interera?
Ego ndafise icyumviro, nabonye akantu muri enose y'iki kiganiro kavuga yuko hariho abanyepolitiki cyangwa nuvuga n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bidoga ku kiringo yuko hariho abatazoronka ikiringo, nuvuga ati bifuza. Ariko rero birantangaza aho ni nuvuga yuko ari bya bindi dusanga tumenyereye abanyepolitiki usanga umenga bihaye intego yo kwisamburira ko nk'impene batifuriza ineza igihugu cyabo. Numva ko ari nko kunaniza umugwi utegura amatora seni, kuko sinibaza neza yuko nimba seni kanza amahinga abiri yuko aya mahinga abiri azoba abiri ku mugambwe nka sente defudede, hanyuma kuri FNL cyangwa Frodebu haci haba indwi imwe. Nibi yuko aya mahinga abiri rero azogenda agabanuka, nuvuga yuko ari rwa rwitazo rwamagabonetse mu gihe cy'amatora cyangwa nyimirije. Biba byiza rero yuko abanyapolitike bacu bahindura ingendo kuko icyatera n'ikizo bakwere barabe yuko bozana imigambi yo kubaka igihugu, boye kuza barazana imigambi yo gushaka gusubiza demokarasi inyuma mu gihugu cyacu. Barakoze.
Murakoze. Prosper, hari icyo mwavuga?
Ntacyo numva navuga kuko asa n'utazi intererano, gusa akantu kumbure notomora ni iminsi cumi n'ine ni kuri bose abo bantu bose bifuza kujya mu myamamazo ya ego cyangwa ya oya. Iminsi y'umugambuzi cyangwa uriya niyo abiyamamaza bose.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye i referendum kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro zoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi. Ngaruke kuri Albin Juvenal, kuvyera kishira hame janyu ajib LP mbona abanyagi huku bazo wapasi guri weneza kubili muri gyo obgezi zwa shingiro kugira wa shuwe kutoya ego change oya muri cho kilingo chimi si chumi nini kuvyere ke
muhita anzwe nubugani yomisi chumi nini yaba senisi nubugani senisi ya chizeho ukonyene aliko nuko tuzi yuko seni ishigwao na reeta hanyuma iyo leta rero niyo iheza igashiraho itegeko igenga amatora iryo tegeko rero nuko iminsi 14 iramaze igihe kitari gitoyi mu gihe rero iyo minsi 14 ishobora gukoreshwa neza n'ibyo iraheza ikagira kamaro iyo ishobora gukoreshwa kandi na bose nabo bega bose wo eliberaje gutanga intererano atyo sababanye politike kuzana imigambi yubaka egome nibyo kuzana imigambi yubaka ariko kandi twebwe tuvuga tuti buraba nabo banyagihugu abanyagihugu ariko barasigurira cyukuri ko babibasigurira bakatikanya babaha umwizero rero nitwitwa tuvuga tuti twebwe icyo tuvuga tuti nibashobora kujya kubasigurira ni kuvuga naho abanyagihugu bose umwe wese adashobora kuvuga ati twebwe dukuri twanyuzwe mu gihe bobona naho bati hari aho tutoshobora gushika nibaza yuko boheza bakabitsa batanye bakabyiga n'imbere y'utukiringo kigishika
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Louis ufite ikibazo utubwire n'izina naho uri Allo Louis uratwumva? Louis ntitumo ofise ku murongo nico ku murongo wa telefone wiwe wagoranye yasubira gutera kamo turagaruka yamba ndandanye kuri we Albert je vira havyara imana ku ruhora rw'abakiri bato nikihe muri ko mubahanura kugira abagira uruhara mu vyerekeye politique k'ibintu nk'ibi vyerekeye nk'ire Fernando mashobore kuvyitabira
murakoze cyane twebwe icyo duhanura abakiri batoyi ni uko bwa mbere mugerageza kubona ko ikintu icyo ari cyo cyose kiba mu gihugu na cyane cyane nk'igihe cy'amatora tudaturajyamo n'ibihe biba bikomeye cyane ku gihugu n'ibihe bikomeye cyane kuko ugwaruka twebwe turuhanura ko by'ukuri nibabone yuko bibaraba irabaraba kuko igihe cy'amatora ni gihe aho abanyagihugu bose naho tutavuga abakiri bato gusa baba barindiranye igishyika umwizero mushasha ni gihe abanyagihugu baba barindiranye igishyika intango nshasha bashobora kuvuga bati twebwe turatwibwizigiro ko tutegereza gutera intambwe yindi nshasha bagereranije n'igihe baba bagiye baracamwo bagereranije n'ibyo baba bakenewe icyo gihe ni ukuvuga rero igihe kikaba uwo mwizero w'intango nshasha ni uko b'abanyepolitike bo mu migambi itandukanye cyangwa ndetse n'abigenga bashobora bategereza kugenda babaha uwo mwizero uwo mwizero nawo babaha gute bawubaha mu kubereka ya migambi kuko mu kwerekana imigambi igihugu kigizwe n'ibikata byinshi cyane turazi nk'abakiverekeye abakiri bato n'ibihe mbese abakiri bato hariho iterambere ry'igihugu cyane cyane rifatiye nko ku butunzi iryo mu gihe urwaruka ruriko rurahiga amashuri rubona yuko nta terambere ry'ubutunzi ryo kuzamura ubutunzi aho abo bakiri bato bahita bakaronka ubuzi butandukanye aho leta ishobora guterera kugira ngo ishyireho ubuzi bufasha abakiri bato abaheza amashuri ni ukuvuga aho bateza kuraba indero mbega indero y'umunsi itunganyijwe gute mbega twifuza yuko uwiga yo kwiga amerewe gute yo habuze ibiki kugira ngo ukiri muto ashobore kwiga neza habuze
ibiki kugira ngo ejo igihugu cyacu gishobore gutera imbere mu bijyanye n'indero gishobore gutera imbere mu bijyanye n'imigendere muvuga ni na ba mukerarugendo ibijyanye n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange. Ni ukuvuga rero abo twebwe bakiri bato nuko tubabwira tuti umwe wese niyiyumva hari ati biraturaba mbega nukora na mute n'abandi ni gufatana mu nda ni gufatana amaboko ibyo bihe ntibize birabacanishamo ahubwo wumve yuko bari hamwe bafite ibyo basaba ibyo nabyo basaba biza ku nyungu ya bose no ku byo baba bakeneye.
David araduteye akamo. David uratwumva?
Ndabumva neza.
Yego, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Mahoro.
Yego, uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda.
Yego, mufise icyumviro cyangwa icyumviro muterera?
Ne na kabazo nabagira ngo mbanze mbaze aho ngo userikiye seni.
Yego.
Kugira ngo mbaze se ko tumenyere ko ikintu gihari ari cy'imyaka itanu se aho uzatorwa guhera mu 2020 azaba ayobora manda ye azaba mara ku butegetsi igihe kingana gute kirimo kingana gute. Hanyuma ikindi wenda nk'indi mwerana navuga nabifuriza ko amahoro ari cyo kintu cya mbere kugira ngo ntabwo twifuza ko haho igihugu cy'abaturanyi haza bya bibazo byabayo nko muri 2015 twifuza ko batora mu mahoro irasandoma ikagenda neza kuko urubyiruko nirwo twumvise rwitambikamo cyane nirwo bitwaza cyane. Numva rero ibintu byo kuba bashyira hamwe bakumvikana hanyuma amahoro akaboneka nzi neza ko na referendumu izatorwa neza mu bwisanzure. Murakoze cyane.
Murakoze. Mumwishure Prosper.
Murakoze kumva icyo kibazo. Iribwirirwa nshingiro intego y'ibwirirwa nshingiro hamwe yotorwa itegekanije yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu kimara imyaka ndwi hano ikiringo cy'abashinga amategeko kamara imyaka itanu amahari ingingo yuko inzego zatowe mu 2015 zibandanya zikora gushika inzego nshasha zitowe zinze twizere ko rumva amatora duca mu 2020 cyane wone umwaka novuga urufatiro w'ibwirirwa nshingiro rizoba ritowe.
Ego bariko baratwumviriza batobazi uruhara rwa seni aho uruhara rwayo rutangurira igikorwa cyayo naho kigarukira mwo basigurira gute kugira bumve neza uruhara rwanyu.
Uruhara rwa seni nk'uko itegeko ribivuga yabibwirirwa nshingiro cyangwa itegeko rigenga amatora nuko umugwi seni ujejwe kuringaniza amatora yaba amatora y'umukuru w'igihugu y'abashingamateka y'abakenguzamateka y'abajyanama ku mitumba n'abajyanama b'amakomini nicyo gikorwa nyamukuru mu guseni ujejwe. Ariko murumva yuko igikorwa cy'amatora mu guseni utocishoboza wenyine urafise abagifasha yaba intwaro baba benegihugu reka n'inzego zitandukanye zo mu gihugu birayifasha mu buryo butandukanye.
Aho mugejeje igikorwa cyanyu ku bijyanye n'iyi referendum muri rusange murabishima cyangwa hari utwo mubona mukeneye nko gutunganya neza kurushiriza?
Muri rusange ibikorwa biri ko bigenda neza.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Albin Juvenal Habyarimana, witegereje uko seni iri kirakora n'uko umuvugizi wayo ariko arabisigura ku bijyanye n'ishyirahamwe ryanyu mu bibona gute?
Nk'uko abishyikirije twebwe turavuga tuti umugwi seni nari nabivuze tugitangura ikiganiro ni umugwi ujaho ku bw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ujaho kubwo itegeko ukurikiza ibiri mu itegeko rigenga amatora kandi ukajyaho hakurikijwe wanashima n'ibwiriza shingiro. Ariko rero umugwi seni ugitorwa ntibaba baramenye ingene utunganijwe ariko mu gihe rero umugwi seni wamaze kujaho niho uheza rero ugatunganya ibikorwa nyezina n'iki gikorwa uyu munsi wanashima turimo uyu munsi. Aho tuvuga rero tuti nk'uko uwo muvugizi wa seni abishyikirije nuko seni ubwa mbere byaramaze kuza ni ukuvuga itunganya amatora yo mu mwaka w'2018 yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro. Ni ukuvuga rero ko yamaze kujaho twebwe tuyisaba tuti nice yigenga kuko itegeko rimaze bimaze kujaho hariho ibyo gusaba ariko hakaba n'uburenganzira riguha rero leta imbere y'abarundi bose seni imbere y'abanyagihugu seni imbere ya leta ikizeho naho ikushikiza iteko rya leta itegerezwa rero muri uko kwigenga nico gituma dusa dusaba tuti naho icya ikurikirana cya kiringo twariko turavuga yavuze yuko ari ibikorwa byo guhera heza barimwo byo gusora utunenge n'iki ariko dusa tuvuga tuti na cya kiringo rero kikagira itegerezwa gufata iya mbere kugira ngo icyo kiringo kibe gutunganijwe neza ni ukuvuga gutunganywa neza bose bubahirijwe baje ku rugero rumwe bose habemo umuco mu itunganywa ry'amatora bagerageze gushyiraho abantu bose baba abarorerezi baba abantu bose bategereza kuyifasha kugira ngo amatora agende neza hanyuma nayo nyine kandi yeze ishimirwe tuti yagerageje gutunganya neza igikorwa yari igihe ntihabe abantu baca batangura kwidoga icyo kiringo kigitangura igicini amamato n'icyo kiringo ariko ndavuga n'abo baca batangura kwidoga amatora bucaba ariko igerageze gutosora utwo tunenge by'ukuri mu kujya hagati na hagati no mu gutunganya amatora no mu kuyacungera ku neza no ku bushobozi iba ifite
naho ku mpanuro muhabanye politike muri iki gihe niyihe Albin
ubugaba nafise uruhara uruhara ntangere kuko baba imbere y'abanyagihugu canke imbere ya leta na senitunganya amatora abanye politike batandukanye baba bari muri leta baba bakiri muri leta baba abasanzwe batari muri leta ni ukuvuga barafite uruhara ntangere kandi barafite umwitwarariko bategerezwa kugira imbere y'abanyagihugu uwo mwitwarariko nawo mutinuyu nuko ubwa mbere hoho bategerezwa kubona yuko ibyo bagenda gukora byose si ku nyungu zabo ibyo bashyikiriza byose si ku nyungu zabo ni inyungu z'abanyagihugu none rero ko ari inyungu z'abanyagihugu bategerezwa kuzana ibimerera neza ibigirira neza abo banyagihugu nyine baze kwemera ko bagiye guserukira baje gusaba amatwi kuko vyagiye abanyagihugu nibo baba bafise ubu ijambo ryo kuvuga bati igihe amatora ageze neza twebwe tushinze iki kandi kidushinze cokurikizwa rero abanyepolitiki bakwiye kumva yuko muri kiriya gihe umunyagihugu siwo guhendwa muri kiriya gihe umunyagihugu siwo kugenda gushwana imbere siwo kugenda gucyoza kuko turabibona imyifato itegereza kugihinga abanyepolitike turaze muri kahise turaze ibyagiye biraba ni uko ubwa mbere twebwe tuvuga tuti hari aho wabona yuko abanyepolitike batabyitwaramo neza aho uhura bagiye guhanganira imbere y'abanyagihugu wa mwanya wo kubashyikiriza ya porogaramu bari gufata babasigurira bati wewe kuva kuri wewe wamurimiwe njyewe mfite porogaramu izo gutunganira isuku kuva kuri wewe wikorera utwawe mfite porogaramu izo gutunganira isuku kuva ku mwigisha mfite porogaramu izo gutunganira isuku wewe wa muganga mfite porogaramu izo gutunganira isuku umwanya wo kujya gusigura ugahura ni wa mwanya bavuga bati twebwe ibi ibi si byo kuko njyewe ndiko ndavuga iyo migambi ni uko no mu ibwirizwa shingiro nyine mu ibwirizwa shingiro ni uko bake bategereza kwerekana bati hariho ibitekerezo rero bino bisata byose cyangwa bakavuga bati hariho ibizosubiza inyuma ibi bisata nicyo gituma mwotora yego cyangwa mugakora oya nicyo gituma rero twe tuvuga tuti abanyepolitiki bakwiye kumenya imyifato bategereza kugira niyo nyifato itegereza kuza ihakuruka umunyagihugu y'umwizero umunyagihugu avuga ati by'ukuri ndumva ndagira umwizero kuko banshikirije ibinshika ku nyota banshikirije ibizonkiza ntibanshikirije ibyo kuvuga mu bati genda mushyire hane aba badakurikiza ibi cyane biriya twebwe ni kubakoza iki cyane no kwagirira iki hajya bujya rero tuvuga tuti n'icyo gihe cy'imishwano icyo gihe cy'imyifato itabereye bifite icyo bivaga bifite icyo bivaga kuko ubwa mbere tuvuze abo banyepolitike bashobora kugenda bafite ubwoba hajya ubutatasise aguma avuga ati icyo wanjye ndakibemeza uku cyangwa ndakibemeza uku agashyiramo ingufu cyane akajya guhata abanyagihugu ugasanga rero iyo nyifato ije gutuma naba abanyagihugu mu migambi itandukanye cyane mu bigenga bacha bana abanayimwe bakibagira n'icyo bapana bakibagira ko bose ari abana b'igihugu bakibagira ko ari abana b'Urundi bose
yego tugarutse ku mirongo ya telefone Patrick yaduteye akamo Patrick uratwumva
yego
watubwira ahuri n'irindi zina
ni bwana Ernest Patrick ndi mu Rwanda mu kureka gakenga
yego ufise intererano cyangwa ikibazo
eh
ufise intererano utanga cyangwa ikibazo
ikibazo
yego
mu mama we muntu we nawe nakwikiranye neza ubwo mu akunya mukanya gara mu gahanga kurikira neza
turiko tuvuga ku bijanye na referendum ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu Burundi referendum izoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu ku imiriri yego moto babarire turamutakaje ku murongo wa telefone tubandanye iki kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku bijanye na referendum y'imirije kukwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro iyo referendum ikazoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kwimirije mu Burundi ngarutse kuri Prosper ntagwamiye ku byerekeye iyi referendum imaze kuva mu nzira umutegekanya gutangura ryari gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020
murakoze mu bisanzwe bijyanye no gutegura amatora biri mu kintu bita uruhererekerane rw'amatora itora rimwe riheze hacategurwa irindi ukuvuga itora rya referendum n'iryahera nizo biriho abatwebwe cyangwa abazodukorera mu ngata bazoca bategura amatora mu 2020
murakoze tukarusa ku mirongo ya telefone dufise inosona natwumva uri hafi radio ugabanya volume nimba uri hafi radio cyangwa uko ngene wigira yo gato
konte kure yayo
ego watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ni twende mana ni twende ngara mu kanyoshi
ego ufise ikibazo cyangwa interera
ni kibazo ni interera
ego
eko abantu benshi bari bitoka hano mu kanyoshe bavuga yuko bagiye gutora ikiza shingiro yoje bati ibigiye kuvamo n'ibigiye guhinyanyurwa ngo bumva yuko bazogenda gutora gusa bumva bakwiye kubigirisha nabo nyine bakababwira ibizovamo canke n'ingingo batuba bahinyanye kuko benshi bavuga ati nabo tugiye kujya gutora ntitubigire byose igihe ujya gutora kubera ntacyo baratwigisha hama ntagize kubigisha bazuba bareke bigisha kubera bamwe batanguye kubafata ngo bareke bigisha ngo yacushe ikibazo n'ingirano nari ifite
murakoze Prosper mu mwishura gute
koze kumbaza icyo kibazo ndatangaye kuko inzego za leta zamaze hafi amezi atatu zisigura integuro y'ibwirizwa shingiro rishaje ariko byoshobora gushika akabangira atanu saka ryo kubyumviriza umbureye muri iyi minsi 14 yimirije azoca abonera akajya kukubaza atomokerwe neza iminyanyuro nshasha izahinduwe izahinyanyuwe ariko nibaza yuko bitararengerekana n'ubu yoshobora kubaza umusubiza akamusigurira cyangwa akegera gushikira nkandi bw'intwari we hagati bakamuha agatabo akasoma cyatumva akabaza
yego Benjamin nakubiberekeye mu bivuga kwi
ego me uwo munyagihugu nduw'imana ku bintu akikirije nuvuga n'ibintu dusanga no mu bantu benshi burya naho akigize icyo kintu nuvuga nuko avuniye n'akagore n'abandi bikemeza uko ko hari abavuga bati twebwe turatahura ntitwumva neza ubudasa buri hagati ibwiriza shingiro ryahahora n'ibwiriza shingiro rishyashya kuko ubwo budasa n'ubuhe bakeza kubona ubudasa buza buvuga buti aho twari inyuma naha tugiye gutera imbere uko rero tuvuga tuti twese abakiri batoyi abakuze nuvuga ni abari muri leta cyanke abanyagihugu bose muri rusange n'abanyepolitike nuko bwa mbere dutegereza guhimiriza abo dusanzwe turi imbere yuko bategereza gukunda gusoma hanyuma nabo bantu iyo hageze ikintu gishyashya kibonetse tugasaba n'insiguro ku baba basanzwe batabitahura kuko abanyagihugu benshi urasa mu Burundi hari abanyagihugu benshi batize nuvuga rero n'iyo ni intambamyi ituma yuko n'igihe abo badashoboye gushyikirwa ngo basigurirwe kuko uwo muvugizi wa seni yavuze ati ibyakozwe n'abari muri leta basigura ibigiye guhinyanyurwa bagira iki ni ukuvuga rero mu gihe rero hagize badashyikirwa ni ukuvuga barahita bakavuga bati mbe ibyo twumva bivugwa twumva havugwa guhinduka ibyiriza shingiro rero twebwe tuvuga tuti uruhara ni urwa bose baba twebwe mu mashyirahamwe atawegamiye mu bya politike uruhara ni urw'abantu bose abafatiye abo muri leta abo mu miryango itandukanye abigenga abanyagihugu bose kuza turabwirana tuti burya umuco uri ngaha naho muba muri bamwe hanyuma muba muri kumwe hanyuma kandi yabivuze arashobora kwegera n'inzego zibigezwe ati yewe ibitsina bitahura ariko nuvuga nti uruhara rero nyamukuru ngaho oye kuko nimba hageze kuja gutora umunyagihugu wese ategerezwa kwerekana ati njyewe by'ukuri nshyigikiye ngaha mpagaze ngaha ibwirizwa shingiro ndarishyigikiye cyangwa sindarishyigikiye akagenda akabyerekana akabishyira mu ibahasha akabishyira no mu isanduku aho rero iyo yoba yoza gutora akaba atakintu na kimwe ashobora gutahura naho rero ahita akavuga ati njyewe nyumva umenya n'ugutora ntuziba ariko nuko tuvuga tuti abantu bose aho byega nibabasigurire hanyuma nuko kandi tuvuga ati n'igihe leta yoba itunganije kuza kubisigurira abantu yoba itunganya gushyika no ku nzego zo hasi atana mu manama manini manini urakoranywa n'abashyikiranganji cyangwa abo mu nzego nkuru nkuru gusa ariko ku buryo n'umunyagihugu wese ahita agashyikirwa akaronka insiguro yuzuye hanyuma akabona umuco nawe nyine akunde kubyironderera no kuraba by'ukuri aho kuri kuri
dufise kandi Guillaume uratwumva utubwire irindi zina naho hamagaye uri
ni Ndashimiye Guillaume ndi Bujumbura
yego ufise ikibazo canke intererano
ndifise ikibazo nashaka mumbari mumbwirire uwo mutumire
ubuhe ufise babiri
muri seni
yego
bo twe kubera turi bato twakuze twumva ibyiza bashingiro ryaratowe mbega yabwiza shingiro bwa mbere baritora aho baharabaye amatora kugira ngo yabwiza shingiro rya mbere rihinyanyuze ko ubu igira kabiri bagira abanyanyire hagira abamatora cyazo cya mbere se ni
yego murakoze Prosper mu mwishuri
yego murakoze iribwirizwa shingiro rigira rihinyanyuze ubu naryo nyine mu gutorwa byace mu buryo bwa referendum hari mu 2025 kandi uwo numvise ko umenga yabakiri muto nagira ndamubwire ko mu Burundi hamaze kuba amareferendum muri bwirizwa bashingira atari make mu 1992 baratoye ubumwe bw'abarundi zaciwe muri referendum 1992 hariyo bwirizwa bashingiro ryazana imigambo myinshi mu gihugu naryo ni ryatoye biciye muri referendum murumva rero haramaze kuba mu myaka nka 2025 hafi 30 hazoba habaye amareferendum 4 mu 1991 1992 2005 no 2018 numva rero ko atogira impungenge ni ibintu byamazabaye mateka y'igihugu
murakoze radio
akangira kumbere no mushirira ko ibwirizwa shingiro bagira abanyanya ubu n'iyo bwirizwa shingiro ribaho imyaka myinshi mu bwirizwa shingiro yabaye mu Burundi hose ndo ari maze imyaka 13
okay yego tuze kuri Albert Juvenal Habyarimana mu byerekeye intererano uretse ubwo gwaruka mu ishyirahamwe ryanyu muvugira abanyagihugu bobo mubafata mubasaba kwifata gute mu byerekeye ku kwitegurira i referendum
yego mwakoze cyane novuga ni twebwe naho batoba bakiri bato gusa twebwe bamwe bose mu byo barimwo muho baherereye barategereza kugira imyifato idasanzwe muri icyo gihe kidasanzwe kiba kiriko kiraba mu gihugu novuga nti rero jewe mpereye kuri abo bakiri batoyi muvuze ubwa mbere hoho ni uko ugwaruka iyo turiko turavuga ugwaruka twebwe tuba twifuza yuko ugwaruka gumbe ko gwarutse gumbe yuko hariho intererano yabo hariho n'uruhara rwabo kibero tuvuga tuti abo bakiri bato nibumve yuko ubwa mbere bafite uruhara ntangere ubwo ruhara ntangere nuko ubwa mbere bategerezwa gufatana mu nda mu butandukane bwabo nibaje kuraba na yingwe nibaje gushihana nibaje kwifurizanya inabi nibabone bose n'abana b'u Burundi yaba abari mu migambi iyi canke iyi canke abari mu bigenga nibumve yuko bose n'abana b'u Burundi bose barakeneye kubaho uko umwe ajya gusigura ibinundi akaza gusigura ibindi uko umwe akurikira uyu uwundi agakurikira uyundi bumve yuko ikirengeye kiri hejuru ya byose imyifato yo kwami baranga nuko bokumva yuko u Burundi burabakeneye bose barakeneye kuba mu Burundi bose barakeneye guteza imbere igihugu bose barakeneye imigambi myiza ishobora kuza kubakiza ishobora kuza kubaha gutera iyindi ntambwe kandi nta wikeneye ngunda se banyagupfa nuko bwa mbere tuvuga tuti babanze bumve yuko bategerezwa kubana bategerezwa gutahurana bategerezwa gutandukana bakarengera imigambwe bakagira imyifato yo kumva yuko bose ari Abarundi uwotsinda uwogira icyumviro gisumba icy'uwundi wese uwundi tuwo gutsindaho uwundi nyabuna niwo guca amufata mu mugongo bagafatanya urwo rugamba hanyuma ikindi kintu nacyo inyuma yuko bumviriza hanyuma bagashyigikira imigambi y'abanyepolitiki bari mu migambi itandukanye cyangwa bigenga bumve nabo nyine yuko uburenganzira hari bafite uburenganzira budasanzwe ni byiza singiro ry'u Burundi ryaba irihari cyangwa irishyashya ugiye kuraba barerekana ku myaka ingene abakiri bato baba bategerezwa nabo novuga nti kuja muri ibyo biringo cyangwa kuja muri ibyo bikorwa bya politiki barerekana ko ku myaka 25 kuva ku myaka 25 bamaze kwikwiza barafite uburenganzira bwo nabo kwerekana imigabo n'imigambi byo gushyigikira bati natwe ibi turashoboye kubikora nimba muje kudusigurira ibi twereke natwe mu gihe tuzi yuko ugwaruka uyu munsi turi benshi mu gihugu turi benshi cyane barenga 75 ku ijana twereke uruhara rwacu mutwereke natwe ikibanza mwaduhaye hanyuma hako rero twebwe tubona abakiri bato bariko barajyana twobona bariko barashiganwa bumve rero yuko badakumiriwe aho boja kujyana bumve ko nabo hari ibyo bashoboye bavuge bati nimba hari ibyo tutatinye natwe turumva yuko bimwe twumva uko byateza kugenda turashobora kubikora turashobora natwe kuja imbere tugaha umwizero abantu bashobora kutwumviriza abantu bashobora kumva yuko ibi bintu imigambi yacu yoshobora guteza imbere igihugu rero aho kumva buryana aho kumva yuko bokwita n'aho kumva yuko burabana nabi bumve nyabuna yuko bose ari Abarundi bamwe kandi bumve yuko nabo bafise uburenganzira bafise n'ubushobozi nabo bwo guhigana bwo kwerekana yuko nimba hari icyo bashoboye shobora guterera mu iterambere ry'igihugu cyangwa mu migambi cyangwa muri ya programme ishobora gushyikiriza u Burundi gutuma u Burundi butera iyindi ntambwe hanyuma tugiye mu bantu nabo yaba leta nayo irafite uruhara ntangere hanyuma tukajya muri seni yafite uruhara ntangere kuba gukora by'ukuri mu mwidegembyo hanyuma leta irafite uruhara rwo kuba umubyeyi wa bose hanyuma abari mu mashyirahamwe atandukanye nabo barafise uruhara rwo kuja hagati uruhara rwo kuguma baha umuco abo baserukiye hanyuma tukavuga tuti rero abantu bose gushyika no kumenya gihugu hasi arafise uburenganzira nawe bwo gufata imingati ibi ndabyemera cyangwa ndabihakana kuko numvise ikiruta ikindi n'iki
murakoze ku telefone dufite Elia uratumva
ndabumva neza ndabahaye mwiriwe
yego ufite ikibazo cya intererano utubwire n'ahandi uri
yego ahantu ndi ni Bujumbura
ufite ikibazo cya intererano
mfite ikibazo ku bantu uratumva bafatwa hamwe n'abajya kubafata bapfa ibyo byinshi shingiro ritaratorwa ko badasiba kutubwira ko ataragera kwemeza ego cyanke oya bapfa iki hagati yiyo migwi ibiri mushobora kutubwira icyo baba bapfa abo batumire bo babahuza iyo migwi ibiri gute kugira bumve uko bakwiye kubana mu budasa bwabo naho baba badasangiye imigambi akabazo kandi nako murakoze
Prosper Mamwishura
murakoze kuberekeye abantu bafatwa nibaza kwico kibazo umuntu yose bazahane n'ubutungane n'inyamirama bikuko nizo ziba zizi ico zabafatiye umugwise nizo guhora kuja kuva ngo nasafatiye kugihe ubanza kuburanishwa
ego Albert Juvenal muhavuga iki kubiberekeye
ego twebwe tuvuga tuti burya abafatwa ni kurabiza hambo hanyuma kandi hakabazwa nabo bantu baba akoze icyo kintu kuko nokutani baba bantu baza gufata abantu bafite ibyo bagiritwa cyanke bapfa nuko bwa mbere tuzi yuko bategereza kwerekana impapuro zemeza yuko bantu baronderwa n'ubutungane hanyuma gutyo bagaheza n'abana ba nyina bantu bakumva bati twebwe umuntu ategereza kuronderwa ngaha umuntu wacu ari ngaha arabazwa cyane nico yagirizwa arakimenyeshwa hanyuma ni kuvuga inzego zibijejwe zikumva yuko nazo nyene zitegereza kwerekana ko by'ukuri uwo muntu nabo nyene bakabwira ba nyene umuntu bati ari ngaha kandi mucandike twazanye uyu muntu yagirizwa ibi niyatanga isiguro cyane niyashikanwa imbere y'ubutungane uwo muntu arashobora kugaruka rero twe tuvuga tuti yabajije ikibazo buri kibazo yabajije n'ingona mutima ati mbega none ko ariho abafatwa cyane n'abadafatwa nibyo muterera iki kugira ngo izo mpande zibiri muzihuze nuko bwa mbere hoho tuvuga tuti gufatwa nuko bitegereza guca mu mategeko hanyuma umutekano nibo bafata abantu nibaza yuko aho byagiye bibonekeza yuko bafatwa n'abandi bantu nibaza ko nigihe bavuga bati umuntu yanyuruje kucanko kuriya ariko nuko bokumva yuko abajije umutekano hari amategeko agenga abo bantu hariho amategeko agenda nibyo basanzwe bakora mu kucungira umutekano w'igihugu nibyo rero twebwe tuvuga tuti nuko twosaba abo bantu bose bamwe bose ku ruhande rwabo kuraba ingene bitegereza kugenda n'ingene amategeko abitunganye hanyuma bigaheza bigakorwa neza
murakoze dufite kandi Cedric watubwire n'izina naho hamagari ni kibazo cya intererano
nirakoze
uri he
ndi ya Kampala Uganda
ego ufisi kibazo cyangwa intererano
ndara mutije mutumire mutumire
barabumva ni babiri
ego bo sinakurikiranye neza ko amane cyo akeryanci yari yambanye nabi ariko nibaza kuri mutumire ari uyu arongoye ishyira hamwe nihenze
numuvugizi w'ishyira umugwiseni
okay ego nabanje kumutima ni prospect kutari na ugwamiye
ego prospect nta ugwamiye
ye una mae mirimo
arabumva
ego jewe akabazo nagomba kumubaza nagomba kumubaza uko kuntu numva abanye politiki bamwe bavuga ko batoroherezwa mu kugenda kugira kwigisha ibiri mu bibiri bashingiro ngo ko badafashwa kumwe n'abari ngo ku mugambi uri ku butegetsi je nkabaza uyu mutumire ni eske byoba ari byo cyane niba atari byo muri seni zabitunganije gute nacyasubira inyuma nkasaba ndamubaza ko ikiringo cyo gutangura kujya kwigisha cyoba cyaratanguye kuko jewe aho ndi mbona mengo nikiratangura nuko sinzi ngira ngo nuko ndi mu mahanga sindi cyo ariko nabaza nagomba kubaza
ego reka bishyure mu isi ya prosper
ngo Cedric arakoze kubaza icyo kibazo abaje ngo bari abanyepolitiki bateroherezwa mu kuja gusigura ibwirizwa nshingiro mu bisanzwe abanyepolitiki bari hose kugizera igihe cyabo cyo gusigura ntikiragera ikiringo turangije iryo bwirizwa nshingiro ryasigurwa n'inzego za leta cyangwa aho leta yatumye kuko n'integuro ya leta abanyepolitiki rero bazoronka ta kiringo nabo kugira icyo bavuze kuri integuro ya leta mu gihe cy'amazina rya ego cyangwa oya icyo kiringo nakizotangura itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu nk'uko tumaze kubishikiriza abo rero batoroherejwe si kutoroherezwa nta burenganzira bari bafite
murakoze Aben Juvenal Habyarimana ko bavuga ko nk'amashyira hamwe hari icyo yofasha n'abanyagihugu hari icyo ukugenewe kwifata kuri amashyira hamwe washobora kuvuga kudushikiriza uruhare ubona yogira
Eko murakoze mu kwishura ico kibazo najya mere kuri ibi bintu Cedric burya asikirije munango canke munanga marara ya kino kiganiro mwari mwabivuze muti bamwe canke bariya abanye politika batanye bariya barashikiriza yuko igihe cyo kwiyamamaza kenshi ubura kita kuri bose batoroherezwa kumwe novuga ni ahubwo bategerezwa koroherezwa kumwe kandi n'itegeko riba uburenganzira kumwe ahubwo rero twebwe duca dusaba tuti icyo kiringo twebwe kiba gifise nk'ukuntu tutegereza gutunganya kuko nk'akarorero twebwe turavuga tuti burya amategeko y'igihugu cy'u Burundi mu ibwirizwa shingiro turabona neza yuko cyangwa no mu mategeko agenga abanyagihugu bose code civile turabona yuko umunyagihugu wese arafise umunyagihugu w'icyamba avuka cyangwa yamuka mu gihugu cy'u Burundi arafise uburenganzira bwo gutembera bwo kugenda kuba ahariho hose mu gihe aho hantu afitiyemeza ni kuvuga rero yuko twebwe tuca tuvuga tuti iyo turiko turaraba ingene icyo turiho gitunganijwe turabona yuko bavuga bati ubu iki kiringo kigeze abanyamigambwe abanyepolitike bigenga nibagende bandikire inzego zaba kuva hasi gushika hejuru twovuga nka nk'umukuru w'intara guverineri cyangwa nk'umukuru umustaneri mukuru wa komine babandikire babahe impusha zo kujya gushikira ku bibanza bikwiye kwiyamamarizwamo twebwe rero ibyo bintu iyo turiko turabiraba turabona yuko ari ibintu byiza ariko tukavuga tuti burya harimo akanenge harimo akanenge kuko byama bituma abantu bashyamirana baba abanyepolitike cyangwa babandi bo mu rwaruka rutandukanye rw'imigambwe tukabona yuko bashyamirana bati jewe ni jewe mfite ingufu zo gukorera hano hantu aha abandi mu nyuma ukumva bavuga bati burya twebwe ntibaduha uburenganzira aho dukorera hariya anye batubwira yuko gushyika n'ubu uw'imyaka araboneka twebwe tugahita tuvuga tuti turafite nk'intererano twashobora gusaba umugwi seni mbega burya umugwi seni nta kuntu wowe ukwiye gusaba abanyepolitike bo mu migambi itandukanye cyane abigenga muri iki kiringo bitegurira kujya kumenyesha abanyagihugu cyangwa kubahimiriza gutora ego cyangwa oya nta kuntu baba bakwiye kubahimiriza bakagenda kwiyandikisha bamwe bose mu ntara zitandukanye kuvuga abanyepolitiki bajya kuba imigambwe abajya bose bakwiye kubitunganya bakiyandikisha mu ntara zitandukanye aho babona bazoshobora gushika bakiyandikisha imbere y'iki hanyuma bamaze kwiyandikisha abaguverineri n'abamusanteri bagaca batunganya intonde zikamanikwa imbere y'igihe hanyuma zimenyesha cyangwa zerekana bati burya kuri uyu munsi mwebwe mwarasabye intara hasabye imigambi ingana gutya rero kuri uyu munsi tubona yuko umugambi uzo uri gukorera ngaha unawe uzo uri gukorera ngaha unawe uzo uri gukorera ngaha ku wundi munsi unawe uzo wagiye gukorera aho wakoreje uwundi munsi wagiye gukorera ngaha byotuma nk'urwo rutonde rutoza imbere y'igihe bamwe bose bashobora kwishimira bati jyewe ryazaho nzokorera ari utunenge tugakosorwa akazi rero muti abamashyirahamwe nabo boheza bakabyifata no gute boterera gute
yego munyarutse mwanya ugiye kuturangirana munyarutse
bugerageje nabo nyene bakajya hagati kuko mu byo biyemeje ni uko bavuga bati twebwe dutegerezwa kuba umuco dutegerezwa kuboneshereza abantu bose begwa n'ibyo bibazo baba abanyagihugu baba abagezi intwaro baba abantu bose bateza guterera ni uko rero twose abo bantu mu mashyirahamwe nabo nyene kwegera abo banyepolitike nabo nyene kugira ngo bashobore kuza barashobora guterera agacumu k'ubumwe baze barafatamo mabitsaho babona yuko byaba bigiye kujya hejuru cyane ariko babe umuco nk'uko baba baratwiyemeje
muri make cyane Prosper Ntagwamiye hari icyo mwoshikiriza muri make cyane nko mu isegonda 15
Icyo nashikiriza abarundi bari kwatwumviriza baba ari kutamanga kutekana bakita amatora batuje umutima uri mu nda nta gishasha kirimo subwa mbere abayitora nk'iri hama batori kiri ku mutima badahezanyayo umusonera umugenzi hama
murakoze bare batumire bacu Prosper Ntagwami umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni na Albin Juvenal Habyarimana yoboye ishyirahamwe ry'abakiri bato rijejwe kubaha uruhara mu byerekeye ubuzima bwa politiki n'iterambere tukaba dushimira rero na mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abashe kuduhamagara bagashikize ibyumviro byabo cyane bakabaza ibibazo wifurije mwese kugira ibihe byiza mwari mu kiganiro muri sanga.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.